Sinzi uko bimeze kuri mwebwe, ariko jewe ijambo ryayo ryampezagiye cyane. Ndibaza ko mwese mushobora kuvuga gutyo. Ntimbwene ko murabimbarira, ariko ndabibona mu maso hanyu, kuko mu maso hanyu ndabona ko muzi umunezero n'amashimwe. Murazi none ibiri mu mutima w'umuntu bibonera mu maso hiwe. Nimba ari mba muri we harimo ishimwe ry'Imana cyangwa ataririmwo, byose urabibona mu maso. Iyo abantu bice bari kubarumva ijambo ry'Imana ariko riravugwa, iyo ijambo rivuzwe urabona mu maso mahabo hakayangana cyangwa hadakayangana. Ariko none murazi nabaravye, kandi ndababwira ikintu kimwe, nabonye yuko mwanezerewe cyane mu mwami, kandi byiza cyane. Sinibaza yuko mwaje kugira ngo mupfe kuba ngaha gusa, ariko nukugira ngo tuve hano hari icyo tujanye. Ndibaza yuko Imana yaduhaye umusesekara, sivyo none? Amen. Ego, turazi yuko ariyo kwizigirwa, yamifise icyo iduha, kandi n'amajambo y'ubugingo budashira. Nivyo dukeneye, ntidukeneye ibindi bintu, ntidukeneye niyo wenyine dukeneye, kandi dukeneye ijambo ryiwe, kandi viza cyane. Ubu rero murazi, imbere ko dusenga nashaka nsome ijambo ry'igiciro riri mu wavugishwa n'Imana Yesaya 55. Harimo amajambo meza y'igiciro yanditse hano Yesaya 55 umurongo wa mbere. Nguye mwa bafise inyota nimuze kumazi, kandi n'udafise amahera nawe naze, nimuze mugure murye, nimugure vino n'amata, mudatanza amahera canke ibiguzi. Ubu ni ubutumire bwiza cyane umwami aha abantu biwe, ubutumire bwo kuza kugura. Kandi murazi none, hamwe yaba twashaka kuba twogura agakiza k'Imana dukoresha amafaranga, ntivyo shoboka. Nta muntu n'umwe yoronka ibiguzi atanga, naho twashaka gutanga amamiliyoni y'amadolari, ntivyo shoboka. Ariko hano Imana irabwira abantu bayiti, mwebwe abafise inyota nimuze munywe. Iyo umuntu anyotewe by'ukuri, uranezerwa iyo uronse ikirahuri cy'amazi, ikinyobwa gipfutse, ugacukinywa kirahuri cy'amazi ugacukinywa. Ubu ndiko ndibaza igihe twari hariya muri Isirayeli, twari tugeze i Yeriko, hari hashushe cyane muri bisi twarimwo, twaciye twururuka maze twese turanywa, tunywa umutobe w'imicungwe ari ugitegurwa bakiwukanya. Cyari kinyobwa kimara inyota cyane, ariko Imana iduha amazi y'ubugingo, kandi ikintu cy'agaciro kenshi cyane. Atari ibintu bihera bishira, ariko ni ibintu bihoraho. Kandi nibaza yuko iyo iduhaye buno butumire igira n'iki duhaye. Ubu nashaka kugaruka, nashaka kuvuga ko yamaze kubiduha, ko yamaze kuduha ayo mazi, ko yamaze kutugaburira, kandi yamaze kuduha ibishaka kuduha. Navyumviriye ko dushaka kwiyumvira kuri buri jambo ryose twumvise muri no weekend, muri no mpera y'indwi no mu iminsi yose. Nitwataha muhira, umwe wese akajya mu kazi kiwe, dushaka kuguma tuvyumvira ko tubirimbura, ko tugomba tubirimbura ko mitima yacu. Murazi none, nivyo Imana itwiteze ko tuguma tugarukana muri twebwe ayo majambo, tukayiyumvira, ko tukayarimbura, ko kandi tukagumiza mu mitima yacu. Kuko vyomariki ivyo, ibi byose vyomariki, hamwe tuvyumvise hano maze dutashe twatuvyibagira vyose. Ariko ndizera yuko Imana avuganye natwe mu buryo bw'ubushobozi, kandi ko tudashobora kwibagira amajambo yose y'igiciro y'igiciro. Kandi nshaka kubabwira ikintu kimwe kuri jewe, ndashobora gusoma ubutumwa nka busoma rimwe, kabiri, gatatu. Iyo suye kubusoma ubwira kane, mbona ari ibintu bikomeye, kubona ari ibintu bikomeye cyane, mwasanga ibintu bikomakomeye vyinshi cyane vyo kumubihezagiye cyane, vyo kumumugisha. Ubwo nyene ntushobora urabye rimwe, ntushobora kubona ubutunzi bwose buri mu ijambo ry'Imana. Ariko turashobora kunezerwa kubona ingene Imana itwitwararika muri iyi minsi. Murazi none, yaraduhaye amasezerano, iyo iyo ndavyiyumviriye ko haraheze imyaka yaraduhaye amasezerano uburero ndashobora kubona ibyo yasezeranye irabiduha imana nuko imeze ntipfunya ukuboko kwayo ahubwo iraduha ibyo yasezeranye n'amajambo y'igiciro kandi ndizera yuko kuno muhingamo ifite ikintu ishaka kuduha kandi mwendata fize intege nke mu mubiri kubwo ubutumwa bwose yavuze yeje yavuze ubutumwa inshuro zitatu n'iminsi yose iheze ariko ndasaba imana kugira ngo imugirire ubuntu na mwebwe mwese mutuza kumusengera imana irashobora guhindura vyose mu kanya gato irashobora guha umuntu inkomezi kandi ikamuha gusubira gutangura ubundi busha kugira ngo umuntu ashobore kwikorera imana iyo ni imana yacu dukomeze dusome Yesaya 55:2 niki gituma mutanga amahera kugura ibitari byo kurya nyakuri niki gituma mukorera ibidahaza mugira umwete wo kunyumvira niho muzorya ivyiza ubwingo bwanyu bunezererwe ibishagashira 3 ibishashagira mutega amatwi muze kuri jewe munyumve niho ubugingo bwanyu buzobaho nanjye nzosezerana namwe isezerano ritazoshira niryo mbabazi Dawidi yasezeraniwe ritazovaho 4 naba ndamutanze ngo abe icyabona cyo gushingira intamahanga ngo abe umukuru na sega b'amahanga 5 raba uzohamagara ihanga utazi kandi n'iryari ritakuzi rizokwirukirako kubw'Uhoraho imana yawe no kubw'Uwera w'Abisirayeli kuko azoba aguhaye icubahiro kushikano no jambo gera kandi igiciro cy'Imana hari ukumbure ibyumviro byinshi biri muri mu butumwa ibintu byinshi biri muri mu butumwa ariko reka duhaguruke twese kugira ngo dusenge dusabe umugisha uva ku Mana Mana yo kwizigirwa turagushimiye kubuno muhingamo kubwa kano kanya turagushimiye kubona waduheza giye cyane gushaka kuri kano kanya no gushika muri no mwanya jewe na bendata na bashiki bacu mwami ndagushimiye kandi kubabatijwe abo wahamagaye abo wikwegeye ko nabawe mwami bafashe izina ryawe mu mubatizo bakira izina ryawe mu mubatizo kandi nabawe mwami turanezerewe kubona ukiri kurakora ko ukigirira imbabazi abantu kukibikwegera ko kandi mwami ntupfa guhamagara gusa ntupfa kubatumira gusa ahubwo urabakwegera kuri wowe ukababwira uti nimuze murabanje mwami turagushimiye kubona ukiri kurakora turagushimiye mwami wo kwizigirwa laba dukoranye kuno muhinga mugira ngo twumve ijambo ryawe ry'igiciro ndagusabye mwami nsenge mwe ndata kugira ngo muhinga inkomezi mu bugingo mu mwemu no mu mubiri nuhinga inkomezi mwese muri twebwe kugira ngo dushobore kuba hano dufite imitima yuguruye kandi dushobore kwakira ivyo uvuga uciye muri mwe ndata mwami ewe mana yo kwizigirwa turaguha icubahiro nishimwe no guhimbazwa mu izina gera rya Yesu mu izina ry'igiciro rya Yesu haleluya amen twicare ndashaka nsome ijambo rimwe n'ibintu bimwe mwe ndatabaramu yavuze ndabasezeraniye ko ntaja kuvuga ubutumwa kuri uyu muhingamo reka nsome amajambo arimo avugishwa n'Imana Malaki 3:16 Malaki 3:16 nuko abo Uhoraho baraganira Uhoraho atega amatwi arumviriza maze igitabo cyandikirwa imbere yiwe cicibutso cabubaha Uhoraho bakiyumvira izina ryiwe uko niko Uhoraho nyine ingabo agize ati Ukunikora nyeninga bagizati bazuba banje kumusi nzo shinga babawo ni harije ubwanje kandi nzo bagirira ikigongwe nk'uko umuntu agirira ikigongwe umwana wiwe amukorera. Ngo 18 aho niyo muzosubira kumenya yuko ari itandukaniro ry'umugororotsi n'umunyakibi ry'ukorera Imana n'utayikorera. Malaki 4:4 nimwibuke ivyagezwe vy'umusavyi wanje Mose amabwirizwa n'ivyashinzwe ivyo namugereye i Horebu kuba ivyo kuganza Abisirayeli bose. Umve nzobarungikira Eliya wavugishwa nanje uwo munsi uhora uhambaye kandi uteye ubwo butarashika. Wa gatandatu uwo gisanga zosanganya imitima y'abase n'iy'abana n'imitima y'abana kuyabase kugira ngo noye kuzoza nka terisi umuvumo. Iri jambo tumaze kuryumva kenshi cyane kandi turizera bivuye mu mutima yuko Imana yahesheje icyubahiro ijambo ryayo kandi ko twakiriye ubutumwa bwari bwaravugishijwe bwa nyuma kandi ko igihe cy'ubuntu kigiye kurangira kandi ko icyo gihe rero umunsi wora uzocushika uwo munsi uzokwaka nk'itanure. Turazi ko ibyo bintu byose biri hafi cyane rwose kandi ko Imana ikeneye kudutegura kugira ngo ishitse isozerwa mu rukundo rw'Imana. Nimuhundire nsome ibintu bike imwe data Branamu yavuze ngo akamo k'umubabaro ubutumwa mwe data Branamu yavuze ku papuro rwa 17 aravuga ati dutegerezwa kugira urukundo imbere yuko tugira ukwizera. Dufise urukundo nyarwo bica bigenda gute none? Ukwizera kwacu niko kuza imbere ku Mana. Urukundo nyakuri rw'Imana kubw'ijambo ryiwe no kubw'abantu biwe bizodutuma dutera tuje imbere. Urukundo nirwo rushigikiye ukwizera, ibindi byose bibwirizwa kuva bigakugwaho. Urukundo rurashira gukora byose. Duhagarare hano akanya gato maze twiyumvire kuri Dawidi. Dawidi yabonye Abisirayeli bari bafashwe nabi, bari mu ngorane nyinshi, bafashwe nabi kandi bose nivyo bari bafise n'ibigwanisho byose bari bafise bari bananiwe no guhangara umugabo yari karabatuka kandi abacokora. Dawidi yarakunda Imana, Dawidi yarakunda abantu ubwo igihugu cyo abantu biwe bene se nabashikiwe kuko yari afise urukundo rw'Imana mu mutima wiwe. Ukwizera kwara nyiganze muri we acafati ya mbere atonda urugamba aravuga ati uyu mufilisitiya w'intakebwa ufise wa mufilisitiya w'intakebwa ufise uwe burenganzira bwo gushobora gucokora ingabo z'Imana yanje. Iherezo ryawe rirashitse. Ibyo byari biki? Ukwizera kwariko kurakora gusunikwa n'urukundo. Ntiyavuze ngo ubu rero mfise inkinzo nza ya Sawuli, ntiyavuze ngo ubu rero mfise inkinzo nza ya Sawuli urengera ndakwereka ivyo nshoboye. Baramwambitse inkinzo ya Sawuli ariko yaciye ayikura ubwo nyene nk'uko bari bayimwambitse niko yaciye ayikura. ntiyashaka yuko bamuvuga cyangwa bavuge ngo inkinzo afise, ariko yashaka yuko izina ry'uwo ry'Imana rihabwa icubahiro rishimwa, kandi ko ubwoko bw'Imana buhabwa intsinzi kubw'ubuntu. Urukundo n'ukwizera birajana. Ukwizera gukora iyo hariho urukundo. Leka mbandanye nsome muri Yohana 14:23. Yesu yaravuze ati, nihagira unkunda azokwitondera ijambo ryanje. Nimushobora kwitondera ijambo ry'Imana kiretse igihe gusa mwizera ibyo yavuze. Murabona, mukunda Imana muri icyo gihe muzokwitondera ijambo ry'Imana. Yaravuze ati nduhoraho gukiza indwara zawe zose. Kuva 15:26, mutakwizera. Urukundo rugaragaza ukwizera, kandi urukundo ruruta vyose, ruganza vyose. Aya majambo naya nkenerwa cyane, naya ngombwa cyane. Ntidushobora twebwe ubwacu, ntidushobora kwiganza twebwe ubwacu, mbe ndaretse kuganza vyose. Ariko urukundo rw'Imana rususwe mu mitima yacu namwe muyera, muri icyo gihe tuba tuganzwa n'Imana. Muri icyo gihe rero turashobora rero kwiganza natwe ubwacu, tukigumya Imana igacituganza twese, kandi ibintu byose tugaca tubiganza. Munyuma utubananije haravuga ngo urukundo nigo ruzana byose, nigo ruzana ukwizera. Umuntu avuze indimi z'abantu n'iz'abamarayika atagira urukundo ntacyabamaze, ntacyabafise. Umuntu afise ukwizera gukuraho imisozi, atagira urukundo ntacyabamaze. Urukundo ruganza vyose, kuko Imana ni rukundo. Ruri hejuru ya vyose, kuko Imana ni rukundo. Imana ni Imana rukundo. Yesu yaravuze ati unkunda azokwitondera amajambo yanjye. Muri cyo gihe turazi yuko ari by'ukuri, Imana izokumva ijwi ry'umubabaro riva mu mitima yacu. Turabizi twese, iyo umuntu agororotse yinjiye muri iyo mibabaro yo kuramukwa, iyo ubugingo bwinjiye muri uko kwihebura mu mubabaro, isengesho ry'inkomezi rizogira icyo rimara. Isengesho ry'inkomezi rizogira icyo rimara, maze icyo kimenyetso kigaragare. Ariko ni murabona yuko Bibiliya ivuga aha muri Yakobo 5:16, aravuga ngo mwaturanire ibyaha musengeranire kugira ngo mukire indwara, mwaturiranire ibyaha musengeranire, mubikorane urukundo. Urukundo rugaragaza ibyizigiro. Nkakwaturira ibibi nakoze, na ukanyaturira ibyo wakoze. Ndagukunda, bakunda ku buryo numva no basengera, namwe ndabasavye musengere. Gutyo tuzoshobora kuba gukomeza turi mu masengesho, kugira ngo amasengesho agire ikimazi gushikaho Imana iyishura. Bega, iri si jambo ryiza ga yemwe. Bakundwa, turiko turagaruka ku butumwa bwavuzwe inyuma ya bimwe ndwi, inyuma y'ukugurwa kwa bimwe ndwi, Matayo cya gitabo. ntidushaka kubuca iruhande, ntidushaka kubwirengagiza, kuko ndizera ntakekeranya yuko iyugurwa ya bimwe bimatanije cya gitabo cyabaye ikintu ngombwa gikomeye cyane mu nkuru z'agakiza. Kandi turazi ko abagize icyo bakora kuri ivyo bazokumva icyo mwemu abwira amashengero. Musanzwe sugugurwa gusa kwa bimwe bimatanije cya gitabo, ariko ni aha turavuga n'ivyahishuwe vyose biciye muri uko kugura kwa mwene matane cya gitabo. Aha mwene za Branham aratubwira kandi ikintu kimwe ku vyerekeye Yakobo. Aravuga ati Yakobo igihe yaronka umugabane w'umwana w'imfura, kuko yari azi ko byose bitunganye, uko niko vyagenze kubapanikoti bace bakora idini. Ariko umugwi w'abanyabumwe, umugwi w'abanyabizera ubutatu n'ibindi n'ibindi bariko baraharira hagati yabo, maze bagakwegera abantu inyuma yabo ahana hariya. Ni kimenyetso yuko ni kintu cyerekana ko atakimenyetso kiri kuri bo, atakimenyetso bafise. Ugwanko ishari n'ibihari biri hagati yabo. Murabona aho tugeze? Urashobora kuvuga ivyo gusigwa amavuta, urashobora kuvuga ivyo ushaka vyose, ariko ahari ikibi, igono, ibihari, ishari, kudasenyera ku mugozi umwe, aho Imana ntayihari. Imana si ibiri ngaho, haba hari izindi mwemu ziriko zirakora. Aho hari mwemu w'Imana niho vyose bishingiye n'ubuzima bwa Yesu Kristo. Aho niho hagaragara ivyo yavuze ivyinje muri twebwe kubw'urukundo rw'Imana. Arongera akavuga hano ngo kubona Yakobo yaraguze ivyo kuba samuragwa, Esau yarazi uko aronse kuba samuragwa, ivyo byose bizoba birangiye, yabona ko byose bizoba bikwiye. Hano rero haravuga ngo kubona Yakobo yaraguze ivyo kuba samuragwa byatumye Esau amwanka gushika ku rupfu. Mwabonye yuko imbere, murabona yuko imbere yuko ivyo biba atagwanko bari bafitaniye, ariko inyuma yaho Yakobo aronse ivyo kuba samuragwa ibintu byaciye bimera nabi. Bende tano n'abashiki bacu ntanagwe dushoboye ivyacu vyagenze neza, reka dushimire Imana kandi dushaka kuba mu mugwi w'abanka abandi, dushaka kuba mu mugwi w'abankwa. Yesu Kristo umwami wacu yakunda abantu bose n'umutima we wose, yamara abantu ntibamutahura, abenshi ntibamutahura, bamwe bamufata nk'ari Belizebuli, abandi bakamwita ibi n'ibi n'ibi n'ibi, ariko we yakurikiye inzira yiwe. Rero reka tusome akantu ka nyuma mwereka Branham yavuze, iyo musenze musaba umubatizo cha musaba ikimenyetso, musaba umubatizo wamwe muyera, ntimuvuge ngo ngirangerageze ndabe yuko umwami ariko ndarushe. Oh, muri ico gihe nimugwe mwicariye, rero nimugwe mwicariye ho muri nimunasenge. Niba mushaka kuza ngo musenge, nimuvuge ngo ngiranje mu murongo w'abasengerwa, baraza kunsiga baraza kunsuka kwa mavuta ndaza, hanyuma nze kuraba yuko hari ico byogira, ico byomfasha. Niba ruko mwiyumvira muri ico gihe nimugume mwicaye ho muri, kiretse ishengero ryose rigeze ivyo byoshoboke bishoboke gihe ishengero ryose rigeze ahantu rivuga riti aha ni ngupfa cyangwa n'ugukira, ligeze muri cyo aho ni igicengo rwizogira aho rivuga riti iki ni kibazo cy'ugupfa no gukira aho muvuga muti ntego zo kuvya kubironka muri no mwanya nyene cyanke mfe muri cyo gihe bimeze uko ni imana itangura gukora bisaba ko umuntu aduza akamo kumubabaro kumuntu ari mukaga kugira ngo imana ize iseruke Benatano bashiki baje twarashoye kwakira kandi twashoye kubona ibintu byinshi kubwuntu bw'Imana abantu barashoye gukinzwa barabohoka barakira ingwara abani bihumbi nibihumbi kwisi barashoye kumenya ukuri ariko ubu kwiherezo byose bibwirizwa gusa nkuko byari bimeze ku ntango dutegerezwa kuza imbere y'inyonga z'Imana dufisijwe igumubabaro maze tugasenga duti mwami ramvurwo kwawe ni wiyerekane nukore ibitangaza n'ibimenyetso nukore ibimenyetso n'ibitangaza kandi uhaguruke mu bushobozi bwawe byinshi n'ubwiza bwawe ndizera kandi ndafite ivyizigiro yuko Imana izobikora kubw'ubuntu inyuma tumaze atari igihe tumaze gusenga ahubwo tumaze kuduza isengesho ryacu nk'ijwi ry'umubabaro rigana ku Mana mu masengesho muri icyo gihe inyishu izokiza ndibaza ko ibikorane tumaze kurangiza vyaduhaye imonjo y'ivyo Imana yaduteguriye kandi tumaze guhonja tukumva ukuntu mwami wacu agira neza nitwabwirizwa kuguhonja gusa habwo dushaka kurya ivyo kurya bikwiye by'umwami wacu by'Imana yacu amen kuko twarahongeje twarumvise ko umwami aryoshe kandi ko ashobora gukora ibintu bikomeye cyane ubure dushaka kumushimira bivuye mu mitima yacu kandi twongere tumushime dushire hejuru izina ryiwe kandi kubw'ivyo reka duhaguruke muri kano kanya turagushimiye kandi twese hamwe kubw'iminsi turangije no kubw'ijambo ryawe uheje kuduha mwami imitima yacu irashima izina ryawe ryera kandi turaguheje icubahiro mwami w'ijuru n'isi haleluya turanezerewe mwami kubona wavuganye natwe mwami izina ryawe nishimwe ewe mana waduhishura ijambo ryawe mwami ubutumwa bwa kino gihe ewe mwami amashimwe no guhimbazwa bibi by'izina ryawe ryiza mwami ndushaka kwibagira ibyo wadukoreye mwami izina ryawe ryiza rihabwa icubahiro haleluya Mana yo kwizigirwa turagusavye kugira ngo uduhe umugisha uduhezagire mu gihe tugiye gutandukana mwami nubane natwe ewe mana kandi uduhezagire haleluya izina ryawe nirihabwa icubahiro ewe mwami mwagazi w'intama nahabwe icubahiro amen.